intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Nisango gikiganiro cy'ugwaruka ndafise ijambo. Kaze mwese muteze amatwi gishimikira kunyishu ya leta y'u Burundi kumigambwe yasavye kugiriranira ibiganiro nayo mubishikirizwa na Edi Claude nini nazwe
ndafise ijambo.
Abarongo imigambwe PPD giri ijambo na MSD barandikiye umukuru w'igihugu cya Kenya ari nawe arongoye ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko EAC. Hari mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka basaba ko yogondoza leta y'u Burundi kuganira n'abayigwanya mu ntumbero y'ingene hotunganywa amatora yizewe na bose kandi abereye ku mugaragaro. Ivyo kuri bo akaba ari byo byoshikana u Burundi ku mahoro arama. Ariko umuvugizi w'umukuru w'igihugu yari yamirije ivyo basaba kubwa Alendio Medenza Imana yarabakuriye inkoni kugishitsi ko ivyo biganiro bitazoba ivyo gushikirira ubutegetsi biciye mu biganiro byarataye igihe. Yabivuze kuri wa gatatu uheze hari mu kiganiro cyagizwe n'abavugizi b'inzego zitandukanye. Kurikira Alendio Medenza Imana.
Mu gihugu cy'u Burundi imigambwe ihari yohanye neza baza yuko ari umugambwe w'u Burundi ubikubwira icyo usaba mu bijyanye n'uburongozi nibaza kumuntu kwandikira atubara mu gihugu kindi kitari u Burundi. Ndibaza rero yuko iyo ngendo yo kugira ngo umuntu ashike ku butegetsi aciye mu biganiro twarahereza cyane ahubwo niba bakeneye kugira ngo bitoze bazabegere umushikiranganji bubijejwe basabe ahasigaye murabona ko n'amatora yegereje mu 2025 maze ntibaze bacikwe nayo ubundi nta biganiro bihari hagati ya leta canke n'indi migambwe.
Ubu ijambo ni ry'ugwaruka bakaba batubwira icyo biyumvira kuri ibyo byashikirijwe n'umukuru w'igihugu kubasaba ko hoba ibiganiro. Uhuni ari muri Kenya ati leta yama irondera inyishu zo kwikurayo kuko atagushaka ifise ko gutorera inyishu injyane ziri mu Burundi.
Kubwanje nk'ugwaruka ntibyantangaje ndavye inyifato y'intwara zine DFDD muramaze kubibona aho umuntu wese agerageje kuvuga ibitanezerera iyo ntwara zine DFDD baca bagerageza kumwita ayandi mazina cyangwa kongera impamvu bo musunika ngo ni nyanka Burundi. Rero kubwanje ndabifatanya n'ivyo kuko urumva imigambo yasabye ibiganiro ivyo biganiro navyo sende DFDD kabitavyerekwa kigerageza rero kurondera impamvu zo kwanga ivyo biganiro mu kwitwaza ko iyo migambo itemewe n'amategeko. Ariko sende DFDD bihenda kuko imigambwe ntigomba kwemerwa n'intwara sende DFDD. Imigambwe ni mu maraso y'abanyagihugu sende DFDD naho yihendera. Hama kuvyo kuvuga ko abashaka ibiganiro botahuka mu gihugu cy'u Burundi ngo hariho ngo ihwaniro ry'imigambwe ryahe ko abantu bose bazi ko ari amanyanga ya sende DFDD. Hama ivyo kuvuga ngo gutahuka mu gihugu cy'u Burundi nabo nyine babivuga bazi ko bidashoboka kubira abasaba ibiganiro barahunze bahungishijwe n'iyo leta nyine ya sende DFDD. None bumva bogaruka gute mu gihugu cy'u Burundi ngo baganirireho mu gihe ariho bahunze kandi n'uwo bahungishije ari hari? Mbewo yabahungishije niwe abatumako. Nibaza ko rero sende DFDD igomba gutahura ko ibiganiro bitegerezwa kuba kandi sinumva ukuntu yohamagarira abantu kuganira mu gihugu cy'u Burundi kuko nabo nyene bashitse ku butegetsi mu biganiro kandi ivyo biganiro ntivyigeze bibera mu Burundi barazi ko ibiganiro vyabaye kirya gihe bagwana canke kirya gihe bari barahunze wari kubatuma ko mu Burundi ati ngo tuganire bari kwinjira mu bigo cy'umune ngo tuganire hama ugageje kumbiriza imvugo za leta ni imvugo zakoreshejwe n'ubwiye umuvugizi w'umukuru w'igihugu ucutahura ko se ndefudede muri rusangi itagomba amahoro bivyumvikana ko imigambwe yosaba ibiganiro ariko wa wundi asabwe ibiganiro agashaka nta biganiro bizigira biba mu gihugu cy'u Burundi urumva ni leta nyine y'agahuturo rero jewe nk'ugwarukano bwiko ko mvunira kaguhe leta y'u Burundi yuko ikwiye kwemera ibiganiro nayo nyine irabizi ko ashyitse ku butegetsi ibiciye mu biganiro n'ubu ko igihugu gikwiye gutekana biciye mu biganiro ama igihugu kironka amahoro kuko murabona igihugu kuva mu 2015 cyasubiye mu kaga katagira izina kandi kavuye kuri iyo ntwaro nyine
Enzo ari mu Burundi kubwiwe ngo nta yindi nzira nyayo yo gutora inyishu y'amatati hagati ya bose rimwe atari ibiganiro
abantu bafite ibiganiro ni bajya gukora iyo nzira ya mbere kereje ngahaye mu Burundi n'Abarundi kuganira hama nk'ubundi se mu kwezi yo gucyashikije yuko biciye kure n'amategeko abahamagarira nyabona kujya muri icyo kwane n'ibiganiro ngo ahite asenge ashabushika ko bajya yuko kujya imbere y'ibiganiro yoba ariyo bari basabye n'abasaba ariko hari yanjye numva yo babahamagariye ku kimwe cy'inzira kandi kitabereye nabyo abarundi tubona yuko tubabibereye bidashimishije n'abatoye ku bandi bavuga ko babwiriza kubonera icyo batuwe n'abanyagihugu bato nta zindi nzira bosabira abarundi bari mu bibazo bitandukanye uwo munsi cyoje biganiro kugira ngo noneho bahurize ikintu kimwe hama basigire ubutegetsi mu ngendo ya demokarasi ariko abandanije ndabakengurukira cyane ku bwanjye bashyigikira cyane ko leta y'Uburundi yoheza ikumva nk'uko bavuga ko ari leta nziza maze yumva kuyiganira ari wo muti w'iterambere
nayo Leonce ari mu Burundi ati yumvugo y'umuvugizi w'umukuru w'igihugu ntisiguritse
umuvugizi w'umukuru w'igihugu araherutse gushyikiriza yuko leta y'u Burundi itarata iganira n'abanyepolitike bahunze igihugu turazi neza ko abahunze igihugu bahunze bafite imigambi bari bafise imigambi kandi yemewe mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu rero ku by'ukuri kuba basaba ibiganiro ntibasaba mananiza basaba bifuza iterambere ry'igihugu kuko nabo nyine ntibaremewe kuba mu buhungiro imyaka yose kandi ndibaza n'iyi leta y'u Burundi hari kugira ishyike ku butegetsi yaragize ibiganiro rero imaze kugira ibiganiro yagize ibiganiro byo kuvuga ko ije gufata igihugu ku ngufu cyangwa kugira gute ndibaza ko mu gihe bashika mu gihugu harabaye amatora ni nkuko nabo bashika mu gihugu hakaba amatora kandi amatora yizewe na bose amatora atarimo uburiganya amatora atarimo gupfungira umuntu ubusa amatora ateza imbere igihugu aha ihumure abanyagihugu amatora atazokwibwa ndibaza ko mu byo bategerezwa kuba boganira n'ivyo ku iterambere ry'u Burundi kuba akarere kama karimo impunzi ya Tanzania he bihugu bibanye ivyo bakora ko byo birandurwa na mini rero ku by'ukuri abasaba ibiganiro si babi ni beza rero mu gihe umaze gusaba ibiganiro umuntu ucufata uwo mwanzuro nawe wo kwicarana nawe kugira muganire murabe ngene igihugu cyo cova mu kaga katagira izina rero nk'ugwaruka ibone yanze niyo nkaba nisaba leta y'u Burundi ko cy'ukuri mu bantu basaba ibiganiro bo bwinshi ibiganiro kugira abarundi tuve mu bukene butagira izina butagira isiguro ngo turi muri leta nzeri mugabo iwasi
William ari mu Burundi wewe abona ko ibiganiro byataye igihe ati abahunze nibatahe n'umwanya wo guteza imbere igihugu
basaba ibiganiro nk'ibikambwe byahunze ariko ndabona ko mu Burundi ari bitagishoboka ibiganiro ntibigishoboka ndashoboka turi mu kana cy'iterambere ubucuruzi kandi cy'iterambere kuko nicyo ni roho muri iki turi ko cyaro ke cyarabaye cyarabaye ndashibira ritabano rero bure twese umugambi w'iterambere kuri iki iterambere tuzi biganiro n'abandi bari kandi bari onde nyungu cyaba ngabo abarundi tugeze ku ntambwe yo kutajya mu iterambere gusa rero ahubwo nawe ubonye babisa ahubwo bocahuka bakaza gukirana n'abandi tukaba ku Burundi aje kiganira bikesha umwanya abarongozi wa kiribabara tugamanuka kitizi ubundi hari inzego zatabonaga n'igihugu kuva ku mukuru w'igihugu gushyira kuri nyumba kumwe none ibyo bindi biganiro ndika mbona n'umutekano birahaje none ibyo biganiro ni iki iki abasaba gutaha inkuru irabahamagara ati ngatahuke bajye dufatikanye kuri igihugu twari kumwe nuko rero nuko rero gutahuka bakajya n'abandi mu kubaka igihugu cyacu cyari kibarije twese twari kumwe twese yashoboka
tuje kuri Omar ari muri Sudani yepfo ati iyo hari ingorane birakenewe ko haba ibiganiro kugira ngo ingorane zitorego umuti
mugwara ku mpaye ndaba ahigo rugerere no munsi kigenda hacenda aho abene guhugo cyane imigambi kanaka yabaye nk'abaye demokrasi ikemegwa n'amategeko muga kubera ko yasabye kuvugana n'ubutegetsi bikaca bivuga yuko itazwi none ko bavuga ko atabye gushyikira ubutegetsi haciye ibiganiro byahavuye none bizogenda gute atabiganiro bihagira aba mu gihugu atamigenderanire ihayira aba mu batware n'abatwagwa bizogenda gute majambo make nkaenda abasende defendera kweguhindura intwaro kuko yatwaye intwaro kweri kweri irayishyira mu mugambwe bamwe bamwe banigenera uko batwara mu mihiri w'abayobozi uko batwara igihugu rero barakwiye guhindura amajambo make borohereza urwaruka borohereza igihugu borohereza abatwagwa ndetse n'abene boroherwa mu gutwara kuko imigambwe imaze gusaba cyangwa abantu bamaze gusaba ibiganiro nuko babona hariho ikiba kibabakiye kiba kitagenda neza mubwo umwace yinamura ngo nta migambo iyo migambo ngo ntizwi na leta ndumva ko aho abatakuri kuhari nta demokarasi iri hari kuko imigambo turayizi yamyeho ego kwitoza bazoza bitoze none bazoza bitoze gute mu gihe haba amatora hakama havutse wa muryango nyine mugaba amatora bakamari babandi nyine eje nkagiye nkugwaruka navuga ko twari bagiye kuraba bakemera ibiganiro na karengo mu kuri gushyirira mu ruyago iyo nagiye bakutubabara igihugu cy'u Burundi mwongere mu miyumvire mwemere kuganira niyo migambwe bagwanya kugira mushobore gushyigikira twebwe urwaruka mushobore kudukiza kudukura mu kaga kuko mumaze kuba n'injyane hagati yanyu n'injyane zizoza hagati mu gihugu amana ariko abanyagihugu bacu bato tugashyikirwa rero murabe ingene mwashobora kudukiza mukugira ibiganiro n'abo bantu bagwanya leta mukiriwe muravuga ngo ntibazwi kubera bagize icyo basaba kandi kare bari bazi
Ichamasi nacho bimaze kurugutura Wewe ndakugira kupona kukunduri kumutima Inyungu zigi ugiyo zigera miwe Ningomba tukuke Ugo ubisha tuti Iwo ubamo Ajumukuru kizira kumutuka Kizira kumugirukuri
Gandino ndafisi jambo kia wandaniza Kuri Marieta ni Mwurundi Atireta na waigwanya ni wichare hamwe watore rumuti amatati ni hagire uwandanya adadaza
Chewe mbonako Leta ya achi Mwurundi igomba Kuigungirako utegeti Mwuko wafifuja kufakea Mubisanzwe nk'ugwaruka yembona boganira mukuru w'igihugu yokemera kuganira n'abo batuzi kuko kuva na kera abatase bama bicara hamwe bakarondera ukuntu ibibazo bikemuka icyo bapfuye bakarondera n'umuhuza abahuza kugira ngo ibyo batashe barabe yuko bosubirana. Rero leta uko idadiza kose imenye yuko nabone umukuru w'igihugu atwara igihugu ubu yoraba akemera akicarana nabo batavuga rumwe, kuko mushobora kwicarana nabo muvuga rumwe gusa. None wumva uwo muvuga rumwe n'ukwicarana ngo muriko muraganira gute kandi musanzwe mucuditse? Rero nge mbona umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyakubahwa yokwemera akaganira nabo batavuga rumwe, ko nabone bashitse ku butegetsi ari uko baganiriye nabo ari ku butegetsi icyo gihe. Rero nk'uko abandi benshi bamwe babahanura bokumvira impanuro babahaye, none ko twumva ko ku igenekerezo rya 18 amakungu yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe Nelson Mandela, none Nelson Mandela kwemeye akaba ari we yabaye umuhuza mu biganiro hagati y'Abarundi benshi igihari migwi igwana. None kubera iki bemera yuko bahimbaza uwo munsi mpuzamakungu wamuhariwe? Kubera iki leta itokwishyira mu kiringo cya Nelson Mandela nk'umushinga ntaye hagarariye amahoro mu gihugu cy'u Burundi? Nyakubahwa Perezida Ndayishimiye narabe nk'uko tubona umenga ni umukirisu yokwemera kwicarana nabo batavuga rumwe hama akemera bakaganira, kuko nabonyene n'abana b'igihugu ntibazokwemera kuguma hanze y'igihugu. Yewe nicyo mbona ku bwanje yokwemera akaganira.
Salva ari mu Rwanda ati vyanka vyakunda amaherezo n'ibiganiro nimba leta yifuza ko amahoro asasagara mu gihugu.
Cari ikintu ciza kuri imigambwe itavuga rumwe na leta isabira ko na leta y'u Burundi boganira bagashyira hamwe nibaza ko ari ikintu ciza. Ni ikintu ciza cane kuko ahari ibiganiro havamwo amahoro, havamwo iterambere, havamwo gufashanya no gutezanya imbere muri rusange. Rero ko umukuru w'igihugu kuba ariko aravyamiza kuko ngo ari imigambo itemewe na leta, nibaza ko atari ikintu ciza kuko bishobora gutera intambara, bishobora gutera umutekano mukeya. Mu Burundi hasanzwe nta mutekano hari, mugabo kubyiyongereye kuba adashaka ko bashobora kubwira ibiganiro bagashyira hamwe hubaho umutekano mubi utanakwiye urenze. Rero nk'ukwaruka ikintu mbona ibiganiro icyo kintu basabye cyo kuganira ni ikintu cyiza cyane, ahubwo umukuru w'igihugu nibamugondoze yemere ibiganiro bashyire hamwe batize igihugu imbere. Urabona yuko ibintu byayangaye yaba ari ibifungurwa yaba ari ubuzima mu Burundi urabona ko ibintu bitera bisubira inyuma. Rero icyo tunavuga ni uko ibiganiro ni byiza, nabyemere baganire bashyire hamwe dore yuko abaganiriye bagira inama bakagira n'Imana.
Duheraheze kuri Yanis ari mu Burundi abona ko iyo nyifato ya leta yo kwanka ibiganiro itabereye kuko ishobora kwegera Burundi mu ntambara.
Kugaruka mvuga ni iyo ufise umuntu mutumvikana akaba ari byo mudahuza, ibiganiro niyo yari inzira ya mbere yo gutora inyishu y'ikibazo tuba kibahanze mwese iyo migwi itumvikana. Ariko mu gihe uhisemo kuvuga yuko inzira y'ibiganiro cyangwa ushika ku butegetsi biciye mu biganiro byataye igihe, ni ukuvuga yuko ubusabye yuko abo muganira cyangwa mufise ibyo mudahuza barondera iyindi nzira y'icyamwo, nayo tukabona yuko iyindi nzira iba isigaye ariyo gufata ibigwanisho, gufata ibintu bitabereye icyo twakwita gukoresha ingufu. Rero tukumva yuko uvugira umukuru w'igihugu ihamagariye abo batavuga rumwe n'ubutegetsi iyo mindamwe ko ibyo biganiro bidakenewe, ahubwo bojya ku rubuga bakarwana kugira ngo batorere inyishu y'ibibazo bafise biciye mu ngufu. Ariko ibaza ko atariyo nzira irashiye ari kuvugwa, nibaza yuko inama isumba ingimba ariyo ngingo bari gukorera karico bari kwishimikiza aho guhamagana abantu gufata ibigwanisho kuko nabonye ne bibaza yuko kandi nabo barabizi yuko batashyitse ku butegetsi biciye mu kugwana bashyitse ku butegetsi biciye mu biganiro nibaza yuko boganira n'abandi kugira bashobore korohereza abanyagihugu
ukadadaza bose uzobugaragaje
ikiganiro ndafise ijambo aneho kigarukiye twashimikiye kunyishu ya leta kubijanye n'ibiganiro bisabwa n'imigambwe PPD giri jambo na MSD isanzwe itari mu Burundi hari ababona ko atabiganiro bikenewe basigura ko igihe cyabyo carenganye ubu ari gutera intambwe mu iterambere ariko hari naberekanye ko atayindi nzira nyayo yotuma Burundi bushika ku mahoro nyayo atari kwicara hamwe kw'impande zibiri zitavuga rumwe bagatorera inyishu ingorane zituma igihugu cama mu njyane turashimiye urwaruka rwagize icyo rushikiriza muri kino kiganiro na mwese mwateze amatwi naho ku wa gatatu uza
cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawe.